VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga. Turaza kuvuga ku cyemezo cya Leta y'u Burundi cyo gukura abantu basabiriza mu ibarabara. Mbere yaho ariko mugenzi wanjye Oriane Tangishaka harabagezaho amakuru avugwa ku Burundi.
Urakoze cyane Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese muduteze amatwi. Abanyepolitike n'abaserukira amashyirahamwe yigenga baherutse mu biganiro yarusha muri Tanzania mu ndwi iheze bavuga ko hari intambwe yatewe, basigura ko kubona bashobora kwiga ivyari ku rutonde ari ikintu gikomeye. Mu nkuru mugenzi wacu Eloge buri kaneza yaduteguriye, Tassien Sibomana aserukira umugambi w'ipronutemewe n'amategeko abisigura muri make.
Urutonde rw'ivyigwa rwari rwategekanijwe niko vyagenze. Ivyo bibazo twategerezwa gutondeka turavye ingene bikomeye, kamaro ka kimwe n'ikindi, ingene amaguma ameze nico tuma anyaruka guhera. Ivyo vyose vyarizwe biratondekwa na Leta, naho itari yemeye kuja mu birori vyo kugurura iyo nama yarakoze ico gikorwa. Ico to ni intambwe ikomeye kuko iyo raporo yagiye gushikiriza abakuru b'ibihugu hamwe bodufasha bagatanga intumbero bakemeza urutonde. Ejo tuzohura tudashyira gutumwanya. Nibaza ko tuzosha tuja mu bikorwa nyezina na cyane cyane nk'ibyo guhagarika ubwicanyi, gusaba gushiraho umugwi wamaho ugizwe n'abanyamahanga n'abarundi kugira ukomeze gukurikiza koko amasezerano ya Arusha. Ibyo ni ibintu bishobora kunyaruka kandi ibyo bimaze kuva mu nzira, abarundi basubira gusinzira, hanyuma turashobora kuba mu mwanya wo kuvugana ibyo bindi. Mugabo ivyo byo twamaze kubitambutsa.
Ivugwa n'umunyapolitike byashimangirwa kandi n'umukuru w'ishyirahamwe ridahana ibyicaro bya politike en Europe Burundi, Njangwa Gilbert.
Ntitwagiriye ubusa, hari intambwe yashoboye kuboneka kandi intambwe ishimishije, kuko ikintu gikuru twashoboye gushikako nuko umuhuza yashoboye kutwereka ikirangaminsi cyoshobora gukoreshwa mu biganiro bizokurikira. Impande zitandukanye n'imigwi itandukanye barashobora gushikiriza ibyo bitamandema, no kuvuga kongerako cyangwa gukuramwo bimwe bimwe batashimye. Icyo rero ni gikuru, nuko muhuza azoheza agatosora neza icyo kirangaminsi kugira ngo abe ari cyo rero tuzokorera ko mu biganiro bizokurikira.
Arakoze cyane Eloge Burika neza. Iyo nkuru turabashikiriza mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Handi naho abarimyi b'umuceri muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza basanzwe bari abanywanyi bishira hamwe rishinzwe uburimyi mu kiyaya Cimbo baridogera iryo shira hamwe. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka arabiducira ku mayanke ari ku telefone. Evariste, utubwira muri make ikibazo gihagaze he nabo barimyi imbo?
Egome Oriane, nkuko bivuze abo barimyi b'umuceri wo mu kiyaya Cimbo ni muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza bidogera ishyirahamwe SRDI gishinze iterambere rishinzwe na k'iterambere mu kiyaya Cimbo na cyane cyane mu gitegwa cy'umuceri, yuko iryo shyirahamwe riri ko rirabahohotera kuko uko bimeze uno munsi ni uko abo barimyi bamwe bamwe bivugwa ko baheraniye iryo shyirahamwe bimbura abakozi b'iryo shyirahamwe hamwe n'abahurikiye mu mashyirahamwe y'abarimyi b'umuceri baterura batwara mu mahangare y'iryo shirahamwe rya SRDI. Intandaro ya byose rero na gahombo abo barinyi umuceri bavuga ko bagize mu mwaka uheze, ako gahombo kandi karenemezwa na Butoyi Terence Novice arongoye SRDI. Ako gahombo rero kavuye ko umuceri bari bahawe, imbuto y'umuceri bari bahawe mu mwaka uheze yatewe n'indwara barahomba, bakavuga yuko nk'umurima barimamwo bateza kwimburamwo imifuko 40 y'umuceri ngo bataronse imifuko irenga 3 y'umuceri.
None ikibazo bategekanye kugikemura gute bemi?
Icyo kibazo bavuga ko bari barakivuganye, abo barinyi bari barakivuganye na SRDI imbo bemeranye yuko bazoriha mu bice bitatu. Abo barinyi bo baca bashira mu mutwe yuko bazoriha buri mwaka. Aho rero mu mwaka uheze mukeyi barose barashoboye kwishura igice cy'umuceri bishura batwara mu mahangare iryo shyirahamwe SRDI. Ariko rero Butoyi Terence Novice arongo iryo shyirahamwe aremera ko bumvikana ko bazoriha inshuro zitatu, ariko akavuga ati uno mwaka kubera umwimbo wagenze neza twafashe ingingo yo kubyishura kwiriha umuceri, kuko ngo harimo abarinyi b'umuceri badashima kuja kwishura ideni baheraniye SRDI ku bugome bwabo.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka, tugusabe uze kuduha iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Urakoze cyane.
barakoze bagenze bacu batugejejeho amakuru tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri radio yabo inchuti ya bose FM 88.3 no kwijwi rya America FM 104.3 naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2 mukanya ni ikiganiro muri sanga Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi bijwi rya America.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Tutizijwe rya America ikaze mu kiganiro muri sanga uyu munsi turavuga ku cyemezo cya leta y'u Burundi yafashe mu mpera z'ukwezi gushize ukwezi kwa gatandatu ku itariki 28 cyo guca abasabiriza ku mihanda. Tutirira bakunzi bijwe rya America nkuko bisanzwe turaza kubaha ijambo mubaze mutangi inama n'ibitekerezo. Telefoni yacu tuyibibutse ni 20044419931. Muri kiganiro twatumiye bwana Jacques Nshimirimana no umunyamabanga mukuru w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB. Bwana Nshimirimana ngo haikaze ku ijwi rya America.
Ane ariko nkosora ko ubu natowe kurongora urwo runani FENADEB kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka.
Urakoze cyane kukosora. Ngushimire kandi uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire. Abantu bafatiwe ibyemezo byo kwirukanwa ku muhanda batunzwe no gusabiriza harimo abantu bakuru ariko harimo n'abana baba bari kumwe n'ababyeyi cyangwa se baba boherejwe n'abandi bantu babakoresha. Iki kibazo mwagikurikiraniye hafi by'umwihariko ibireba abana basabiriza, mwatubwira muri make abantu bakunze kuboneka ku mabarabara basabiriza abari bo nabo icyo cyemezo cyafatiwe, ese ni bose icyarimwe cyangwa se bizakorwa mu byiciro bakurwa ku mihanda?
Abantu bakunze kuboneka basabiriza ku mabarabara ngaha mu gihugu cy'u Burundi akenshi bari mu migwi itatu ikomakomeye. Hariho umugwi w'abakenyezi baba bakuze baba bashaje bamwe twita abanyokuru, hanyuma hariho umugwi w'abana b'imiyabaga batoyi, hanyuma hakabaho umugwi w'abana bato cyane batwagwa n'abantu bakuze. Rero iki cyemezo kuva igihe gifashwe n'abayobozi b'igisagara cya Bujumbura cyafashe iyo migwi yose uko ari itatu.
Hanyuma ni igisagara cya Bujumbura gusa cyangwa n'ahandi mu yindi migi abahaba basabiriza nabo bakuwe mu mihanda?
Gusikubu ibyo tumaze kubona ni uko ari ingingo yafashwe mu gisagara cya Bujumbura gusa, kuko mu zindi ntara nta cyahindutse. Haba mu ntara kumbure zisanzwe zirimo benshi basabiriza, twavuga nk'intara ya Ngozi, intara ya Muyinga, intara ya Gitega, mu gisagara cya Rumonge ingingo nk'izo ntizafashwe. Ingingo yafashwe mu gisagara cya Bujumbura gusa.
None se murebye mwari mwasabye ko abana bari mu mabarabara basabiriza bari kumwe n'ababyeyi cyane cyane bakurwa mu mihanda bakaba agateka kabo kakaba kakubahirizwa, none iki cyemezo cya leta mwacyakiriye gute?
Murakoze cyane. Twebwe itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu twarasohoye itangazo aho twavuze tuti nk'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana ntidushima na gato ingene abana bakoreshwa mu bikorwa byo gusabiriza. Aha twashyira ingufu cyane kuri ba bana batoyi baje gukura mu mihana bakabakotesha amahera bakazana n'abantu bakuze bakabiriza ku ibarabara bakirirwa babanikiye babasegesha, hanyuma umunsi warangira abana bagataha gutyo wabazanye abakoteseje akacatwara amafaranga akariha amahera y'abakoteseje ko hanyuma agasigarana inyungu yabo. Tumaze kugira amatozo tukabona yuko benshi mu bazana abana mu ibarabara batabara abana babo baba ari abana bakoteseje. Twarasabye abarongoye igihugu na cyane cyane abarongoye igisagara cya Bujumbura yuko bofata ingingo ruhasha z'ukubuza abantu batwegesha abana. Ariko rero abarongoye igisagara igihe bakora icyo gikorwa baciye bazaniranye n'abandi basanzwe bakora ibyo bikorwa byo gusega mu ibarabara, ni ukuvuga wa mugwi w'abantu bakuze bamwe baba barimo abamugaye cyangwa abashaje hamwe n'umugwi w'abana b'imiyabaga bamwe twita abana bo mu ibarabara. Iyo migwi yose rero bayishyize hamwe kuko igihe hagogwa icyo gikorwa twaraharuye hafashwe abantu bose hamwe 289 muri abo abashika 28 bari abakenyezi bakuze bamwe bashaje hamwe n'abana bato bato cyane 64. Aba bana bato bato cyane rero nibo twebwe twavugiriza induru tutinyabona aba bana bariko barabahohotera kuko niyo babasegesheje nta kintu na kimwe bobo baronka. Ubutanze icyo afashije bo bazi yuko afashije uwo mwana mugu uwo mwana ayo mafaranga atayajyana akayahereza uwamuzanye, kandi rimwe na rimwe bakanabakubita cyane iyo badashoboye gusaba n'ingufu nyinshi.
Bwana Nshimirimana, mu bantu muvuga bari ku ibarabara muravuga ko harimo abantu b'abakenyezi ba nyogokuru abantu bakuze abantu batishoboye hakabamo abana, abo bantu hari ikiba cyatumye bajya ku ibarabara? Ni iki cyateganyirijwe abo bantu kugira ngo batazasubira ku ibarabara hanyuma imibereho yabo ibashe guhinduka? Mwebwe hari ikintu leta yateganyije kugira ngo bafashe abo bantu batazasubirayo?
Murakoze cyane. Ico ni kibazo tukiriko turabaza gushikana n'isaha abarongoye igisagara cya Bujumbura hamwe n'abarongoye leta y'u Burundi muri rusange, kuko ibituma abantu bajya mu ibarabara ni byinshi. Hariho abajyayo kubera ibibazo by'ubukene, hariho abajyayo kubera haba hari injyane mu miryango, hari n'abajyayo kubera ubugaba bwabo bakavuga bati nta handi twokwibera ni mu ibarabara. Twebwe rero twarasabye abarongoye igisagara, dusaba n'abarongoye leta kuko iki kibazo ntikiri mu gisagara cya Bujumbura gusa, kiri mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi. Turasaba tuti nihabeho kumburisha mu gifaransa na ukwita strategie nationale iza yerekana ingene leta igiye guhagurukira iki kibazo cy'abantu basabiriza abantu batega mu ibarabara, hanyuma n'ingene ibituma abo bantu batega byosigwa ko ingufu zikomeye cyane. Twavuga nk'ikibazo cy'ubukene kuko abenshi muri aba bari abantu imiryango yabo yataye baba ari bimuga, abandi baba bashaje ata muntu n'umwe w'inshuti baba bagifite abagarukira ko, abandi nabo bakabikora kubera ubugaba kuko umuntu aba amaze imyaka 5-10 asega akabona biramubeshejeho. Ni bisanzwe yuko yigisha n'umwana we wati uyu n'umwuga uraza twibereho muri ibi nyene kuko turonka amahera menshi ataca dukode. Aha natanga nk'akarorero nk'umuntu abaje gusega akazinduka mu gatondo uburenganya akamuha 200,000 akamuha 1,000,000 umunsi ugahera aronsa amafaranga 15,000. Ni ukuvuga uwo muntu ayo mahera yaronka iminsi yose inyuma y'ukwezi azaba afite 400,000 hafi na 50,000. Ayo mahera atsumba kure cyane umushahara w'umwigisha yigisha mu mashuri y'intango cyangwa yisumbuye. Ayo mahera atsumba kure cyane umushahara w'umusirikare cyangwa w'umupolisi mutoya. Rero ibyo bikaca bituma kuri uwo muntu yamaronka ayo mahera we wabona yuko atawundi mwuga wo mubeshaho atari ugusaba, ko atawundi mwuga wo mubeshaho cyangwa ukabeshaho umuryango wiwe atari ugusabiriza. Ibyo bikaca bituma yigisha n'abana biwe uwo mwuga. Ibyo rero turamaze kubibona ni n'uburorero bwinshi cyane dufite bw'abantu ahubwo bahavuye bigisha n'abana babo gusega nk'umwuga.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga giha ijambo abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Nagira ngo dutangire twakire ku murongo wa telefone bifuza gutanga ibitekerezo cyangwa se bifuza kubaza. Nguhereho Ngenda ku Mana, uranyumva?
Yego ndabumva.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Njyewe nagira mbanze mvuge ku bantu abantu bari mu ibaraba
yego
nda babona ko bari mu migwi itatu ariko umugwi arabi yiterera no kuvuga bafata nk'abana bakenyera abantu aho nikora akamushira ku ibaraba kugira asege wabonye kandi atari uwiwe amukoresha mu byo nyene gusega kugira baronke kungene babaho mugana we nyene urumva barifisemo inyungu kabiri hari abantu usanga arabo mu ibarabara bibera mu ibarabara uko nyene atazi ni se wiwe canke abatuyeyi babo ni muganga atawazi sanga yapfuye ino nino rugura agiye kuraba iyo mu gisagara agaca abera umwana wo mu ibarabara uko nyene umugugira gatatu ni abantu bageze mu zabukuru canke ugasanga yaramugaye aza ku ibarabara ari ndibuza ko haca ko amusaba gusa kugira amuha mugabo rege mfite ikibazo kuri leta ko yaba yarategekanije uko yotsindira abo bantu cyane cyane bari mu ibarabara atagira ababyeyi n'umwe akazimya doga nk'ubu bamwirukanye mu ibarabara mu bisanzwe hari hamutunze ariko amaze kuhava ni ukuvuga ko agize ngo niyamushoboye gusanga yaguye ku nzira kubera kubura uko utwajya yari asanzwe asega nagira ati nka leta yaba yarategekanije nk'ahantu tegerezwa kugira nk'iyo raporo namaze kumva yapfutse abatishoboye kungene bangana aho buba baca babasira tubure tugira tubategura imigambi akujya kw'abana aza ku ishuri cyangwa bakabubakira ikigo bakavuga ati rero mutegerezwa kwiga leta ikabategura ku buryo umwana akiri muto umuteguye ibyo binategerezwa kubyumva ikindi kibazo narefise ntabwo usanga bagiye mu zindi ntara bava muri icyo gisagara cya Bujumbura ko kubera twumvise ko umwenda babikoze mu gisagara cya Bujumbura gusa ko kubera nke u Rwanda usanga kuri provense abana basega kandi bagwiriye cyane ikabitera ubwo bareko usanga i Bujumbura bagaca baduta no ruguru naho babona uko ingane bari bube ni uko leta niba yarabanje gutegura kugira irabe ukungena ibanza gutora raporo yabo bano kungena bangana nabo bari mu zabukuru kugira numva ko umenga no kwirukana basega bose kugira baza kuyoraba nabo yati baha basega karaba nabo bakuze nyene kubera bafite ingorane gituma bajyanwe barantoza niba barabara gusega ukuze urumva biranatera n'isoni nisanzwe urumva bagaca bakoresha nabo bana kugira baronke kungena baba
ngenda ku mana ndagushimiye kuri iki gitekerezo ndetse n'ibibazo ubajije mu kanya ubwo bwanashimira Imana araza kugusubiza twakire na Duhayimana uranyumva
yego ndabumva
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
igitekerezo cyanjye nk'uko uwo ahirire kubivuga ni uko usanga abo bantu kenshi bari mu mice myinshi nk'uko ahirire kubivuga ariko ugasanga n'ubwo bari mu mice myinshi hariho abaje bijyamo kubera uko bagira abadusanga umengo ni ingeso kubera bumvise amahera bakura yari menshi bagaca babigira ingeso kuri ubwo rero leta kuba yafashe iyo ngingo yayifashe hagize turayishimira ariko tugerageje kuzihweza kandi ku rundi ruhande usanga abo bita ngo barirukanye atari bajya bonyine basegerereza hari abo usanga bikorera utwabo nk'abari badandaza ibintu by'amakiyosike yabo utwoteka duto duto abatembereza ibintu bose ugasanga barabangajije kuri ubu ugasanga gushyika uno munsi ntibafise icyo bafungura kubera bamaze kubangaza byasaba rero leta ibanze irabe nimba abo bantu aba aribo bakwiye kwigizayo kwirukana kuko hari umuntu usanga ariho yaraze kubara urumura muko kandi afise umutayi wakoresha adandaza nk'ibutike ugasanga rero baramaze kumwirukana uno munsi ugasanga ari mu ibarabara ntafise icyakora kandi yarafise umuryango agaburira hanyuma nagira mbaze nimba ko batanguye kubikorera ngaha agacya Bujumbura bo bafite iyindi gahunda yo kubigira mu gisagara mu busagara bwose bitubitaba nko kumirwa mikuru y'intara cyangwa amakomine
urakoze Duhayimana kuri iki gitekerezo cyawe ndetse n'ibibazo ubajije reka duhe umwanya umutumirwa wacu ubwo agire icyo yabasubiza kuri ibibazo mubajije bwana Jacques Nshimirimana ibibazo murabyumvise n'ibitekerezo bya ngenda ku mana na Duhayimana
ego murakoze cyane kuri ngenda ku mana nibaza yuko hanini atani ibibazo byinshi birimo kuko yashikirije yuko itari ikibazo kihari mu gihugu kandi ko akenguruka nawe nyine iyo ngingo yafashwe yo kugabanya abantu basabiriza mugabo ko hobaho cyane gushyira mu ngiro ibikorwa biherekeza cyangwa bituma icyo kibazo kitahaba abo basega bataza mu ibarabara ibyo nabyo ni bimwe twahera ko tuvuga tuti ni bimwe byo gushyiraho imigambi yo kurwanya ubukene imigambi yo gukorera hamwe ku banyagihugu baba bari mu bibazo bitandukanye
na cyane cyane guhimiriza abo bantu basega kugira ngo bumve yuko gusega atari no muco mwiza mu mico y'Ikirundi. Hanyuma duhaye Imana wewe abadije ibibazo bibiri yabadije ikibazo kimwe kandi yavuze ati leta yobanza ikaraba bo yirukana kugira ngo ntijandiranye. Kuri iki tubitahura co kimwe kuko murabona kenshi yafashwe ingingo nka benizo zigafatwa n'abantu bajejwe intwaro n'ivyukuri hari igihe usanga ari ingingo ziba zifashwe batafashe umwanya ngo bige neza barabe bati mbega abo tuzokwirukana ni bande, abo twosubiza mu mihano iwabo ni bande, abo tworeka ni bande. Ni byiza yuko habanza kubaho kuraba yuko abantu bose bafashwe. Udasobora gutanga ari umuntu ariko yidandariza utuntu, bamwe mu Gifaransa tuvuga ko ari abakomensambira, yari ifitiye utuntu ariko aradandaza, nimba ari udukaranga mu ibarabara ugasanga baramujyaniranije muri uwo mugwi w'abantu baba ariko baratabiriza, kandi we waba yarerekanye yuko ubwo rwego rw'ugusega yarurenganye apfuma akora bito muga bishobora kumubeshaho. Urumva nk'umuntu nk'uyo uba mujaniranije biba bibabaje kuko baba muciye intege, baba murungitse ahubwo kujya kwiyumvira bimwe by'ugusega, kandi yari yaramaze kubirengana avuga ati napfuma nkora duke muga tukambeshaho. Hanyuma ku bwacu mbere yaba ari ibyo twigirira, hariho umugwi wa muri abo bantu basega ariwe uteye ikibazo gikomeye cyane. Ni wa mugwi twavuga w'abantu bafashe ugusega nk'umwuga, abo bantu nibo bateye ikibazo kuko nk'ubu ndabaye akarorero mu bantu 289 bafashwe itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu, ariko amvuze ko bafashwe aba bantu ntibafunzwe, baregeranijwe hanyuma basubizwa mu mihana iwabo mu makomine baza bavamo. Muri abo 289 abantu bamugaye by'ukuri byaboneka ko bafite ibibazo by'ubumuga byotuma atacu bashobora kwimarira ni 16. Donko mugereranye hagati y'289 na 16 bamugaye n'abana 64 atakintu na kimwe ubona bashobora kwimarira kubera ubumuga baba baravukanye. Utusanga igitigiri kinini ari ca wa mugwi wa bamwe bagira ugusega urudandazwa. Abo rero twebwe n'ukuri n'ubu ndabisubiyemo nta kigongo na gitoyi tubagira kubera ko n'abantu baba ariko barica sosiyete y'u Burundi kuko bene aba z'uko baba babayeho nabi bafise n'uburyo usanga bafise udukorwa bakora mu mihana, baba bafise n'inzu bamwe bapangishije muga kubera bimazemo imyaka 10, 12, 15 akavuga ati sinota umwuga nta kindi cyombesha. Aba bantu nibo rero leta yari ikwiye gushira ko ingufu nyinshi cyane ikaba gondoza bagaheba iyi ngeso kuko bayibanda n'ibyo bigisha bo bariko barabyara bigisha ababanyi. Nimwiyumvire nk'umuntu azanye umwana wiwe akamubwira ati ngaha niho hakorede yataba ngaha sinari kubaka kajya kadutubamo za mpene ntiwari kuzibona yanka ntitwari kuyigura. Umwana azokura azi mu mutwe yuko uwo mwuga ari wo mwuga umuryango wiwe watoranye. Rero tukava tukinyabona iki kibazo kidahagurukiwe hakiri kare, tuzava dusanga imiryango yose yagiye mu ibarabara yagiye gusega. Ikindi naco nagire nunganire kuri ibi duhaye Imana avuze nuko ibi biterwa nuko mu Burundi gusega si icaha mu mategeko mpanabyaha, gusega ntibirimo nk'icaha. Nukuvuga ngo umuntu ashobora gukora cyangwa ntakore. Mugabo rero twe tukavuga tuti naho aba bantu baprofita kuko kugusega atari icaha kuko kera mu mategeko mpanabyaha ya kera gusega atari icaha. Mugabo amategeko mashasha yo mu 2009 gusega byaravuyemo ntibifatwa nk'icaha. Rero abantu benshi akaca yirukira uwo mwuga w'ugusega bikaca bituma benshi babigira umwuga, ariko leta irashobora guhana mu Gifaransa novuga guhana reinstitution ara mandisite donc guhana abantu batuma gusega bigwirirana mu gihugu. Abo nabo ni bande nibajya baje gukotesha bajya abana bibimuga, abo nabo ni bande nibajya abantu batanga amaheri 100 na 200 ngo ni kigongo cyinshi baba berekanye kuri baje abantu bariko barasega aba bantu twama turi ko turabwira tuti umuntu afite ikigongwe cy'umuntu abonye ari mu ngorane nta muterera amahera 500 mu gikopo aramwegera akamuganiriza akamaza ati mbega ni igihe cyagutumye uza ngaha binashobotse akanamuherekeza akamenya n'ubuzima bayemo muhira turazi neza yuko benshi muri bajya batanga ajya amahera mu ibarabara 200, 200, 500 nibaba bazi n'ubuzima bajya abantu baza gusega babayemo hari naho ushobora gutanga umuntu atanze 500 ubu yahaye akakubwira ngo uragayana ngo narinzi ko 2,000,000 kuko effectivement kuri wababona yuko 500 y'amahera atacamaze ashobora kuba afite impene mu rugo ashobora kuba afite utundi dukogwa tumwinjiriza amahera arenze y'500 iyo umuhaye 500 ahubwo ni ukugutuka akanagutuka ibyo bihora biba bigashika rero tukavuga tuti leta yofata aba bantu batanga aya mahera nibo bagwiza ugusabiriza mu ibarabara umunsi bohanwa nka 2 cyangwa 3 bigahagarara abasega bazaca baguma muhira kuko nta muntu azoba akibahera amahera mu ibarabara ibyo rero iyo bibandana ibyo bituma bava mu mihana uwaronsa acabwira umugenzi ati nuze tuje kurondera gutyo ugasanga ibitegere biguma bigwira ku munsi by'abantu baza gutega yavuze ikibazo kimwe duhaye Imana imbega mu zindi ntara byoba biratangura iki kibazo nibaze ko ari ikibazo cyo kwishyura cyane umuntu wo muri leta cyangwa abantu bari mu buyobozi kuko twebwe ibyo twabonye mu gisagara cya Bujumbura hanyuma kandi twarashimye yuko banatugishije n'inama bakatugisha inama tukanababwira yuko twifuza ko ata muntu n'umwe yogira icaba muri icyo gikorwa ni ukuvuga bimwe byo gukoresha ingufu bimwe byo kubirukanga inyuma ibyo byose twarabyiboneye ko ata kibazo na kimwe kigeze kiba
impungenge zanjye Ndakumana yibazaga niba bitarakozwe mu zindi ntara akavuga ati none ntibazava i Bujumbura bakajya mu zindi ntara
yego cyane erega iki si ikibazo cy'igisagara cya Bujumbura gusa ni ikibazo cy'igihugu nicyo gituma no mu gutorera umuti iki kibazo ni umuti utogwa n'abarongoye intara bari hamwe bose kuko nimba y'Ubujumbura babikoze bakabarungika ingozi bamwe 280 babarungitse ingozi baca babandanya wa mwuga wabo muri iyo ntara babarungitsemo nimba babikoze mu ntara ya Rumonge bagakurayo abantu 400 babasabiriza mu ibarabara baca babarungika i Bujumbura kandi bahashitse bakora wa mwuga wabo ariko iyo kibaye ikibazo fasha mu minwe nk'ikibazo cyo ku rwego rw'igihugu strategi bafata ziba zimwe mu ntara zose bakavuga bati aba bantu nibasubire mu mihana yabo ntitubafashirize mu mihana yabo mu Burundi turafite ubushikiranganzi bwo gufatana muntu ibi biri mu bikorwa bajejwe kuraba abantu baba bari mu buzima bugoye cyane nka bene ubu bubatuma bashobora kuza mu ibarabara akaba aribo bahera ko bakavuga ati uyu muntu uko agowe reka tumuronderere aharima tumuronderere imbuto tumuronderere utwaba arafungura mu kurindira ko yimbura urumva nk'ibyo nticyari ikibazo gikomeye cyane yaba atari gifashwe mu minwe ku rwego rw'igihugu atari ku rwego rw'intarimo
dusubira none ku murongo wa telefone nk'uko nshuti z'ijwi ry'Amerika kuko nabibabwiye turi kumwe na Bwana Nshimirimana mu kanya twavuganaga na Ngendakumana na Duhayimana noneho twakire Hatungimana uranyumva
yego ndabumva
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
yewe uko ndabibona nk'abo bantu basegereza mu gisagara inyishu suko bo basubiza mu mihana yabo ahubwo inyishu bubanza bakarondera ikintu cyo tuma babaho uko umuntu arinza ajya gusega bafite impamvu agiye gusega hanyuma naho nkabihindi ubundi mwana nabihindi ntumbero kamengo baba bagomba baze bagenda nka leta izigenda ivuga yuko abantu bose bari mu mahana yabo atabantu bagisega bariho injyarya nawe kumbe abantu barapfuye barishwe n'inzara natwe turi mu mihana yacu inzara iratwishe naho batuzaniye ko abandi igitekerezo cyanjye cyari icyo
wowe urumva bakorerwa iki babashakira ngo aho baba
icyo bakorerwa ni uko bobashakira aho babaye ariko bakabereka n'ivyo bakora uko mu gihugu nta buzibuhari ntaki natwebwe twebwe bwacu nyine turi muhira ntavyo dufise dukora natwe twari mu kubasangayo duseke nkabo
mukanya twasanze ko gusega tari nubwo bidahanirwa n'amategeko ariko kandi ko bitanahesha n'ishema ubikoze cyane cyane iyo ashobora kugira icyo yimarira
none nk'ikimuga ikimuga cyokora iki kitagira ubwifasha kijya gusega kandi natwe nabo baduserukira barutse ababona basega natwe dukuze tubona basega urumva n'ikibazo kigoye cyane kwishyura
ubwo turaza guha umwanya bwana Jacques Nshimirimana ubwo agire icyo yatubwira niba banateganya kugira ubuvugizi kuri abo ngabo bibimuga batishoboye urakoze cyane hatunga imana
namwe murakoze
reka noneho tujye mu Rwanda twakire na munyakazi uri i Rubavu munyakazi uranyumva
ndabumva ijwi rya Amerika
ikaze rero kuri radio yanyu igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
murakoze cyane kuba muduhaye umwanya nakuri iki kiganiro muri iki kiganiro ninze kuko aho turi nago dukurikira radio mu majyaruguru y'u Rwanda no mu burasirazuba bwa Congo ariko ndakeka nagerageje kumva aho ikiganiro kiganisha ariko nyamara kumva ibyo abo bayobozi bavugaga nahise ngira ikibazo kimwe ndavuga ese ko baciye abo bana ibyo byo nibyo igitekerezo cyo bagize ni cyiza cyo gukura abo bantu mu mihanda kuko ntabwo ari umuco tuhesha agaciro nk'abanyafurika ariko se nk'abo bantu bakurwa mu mihanda kenshi ubona ko za leta zibakura mu mihanda kubera kugira ngo bagaragaze isura nziza y'igihugu cyabo ariko nibazirikane impamvu izana abo bantu mu mihanda kuko unarebye neza abantu baba bari mu mihanda basabiriza kenshi aba ari n'abana bagombye kuba bari hehe bari ku ishuri ahubwo aho kugira babiruka nagombye gushaka icya mbere ikitwa umuzi w'ikibazo kandi ndakeka uhera ku babyeyi ababyeyi bakura abana mu mashuri bakabarika bakajya mu mihanda icyo ngicyo ni kimwe cyo bakagombye kwibandaho bakareba nk'urugero nyine nabaha mu Rwanda iyo nk'inama inaha bagerageje kuko abana bajya mu mihanda ni abana baba bakomoka mu miryango ikennye ya ntaho nikora nk'uko abavandimwe b'Abarundi babivuga bakabakorera amakoperative bakabahereza ihene bakabahereza amatungo magufi kugira ngo bagire icyo kugira ngo umwana ajye ku ishuri ntabure icyari iwabo gituma ajya mu mihanda icyo ngicyo ni kimwe na ni mbese ni nk'inama ndabahaga baze kugira icyo bayivaga bumve niba ariyo kuko birafasha cyane gutuma umwana atitwaza ngo abo barakennye ngo yabuze amafaranga y'ishuri cyangwa se ikindi so ikindi noneho ikibazo cyo nababazaga eske ko bakuye abo bantu mu mihanda akenshi ubona iyo babakuramo barabahutaza ku buryo bukomeye mbese ikibazo muri rusange ndashye ku ntego mu rwego rwo guhereza abandi nabo umwanya eske abo abavanwa mu mihanda agateka kabo kubahirizwa gute ko bigaragara ko bakurwa mu mihanda n'abasirikare abapolisi babahutaza babamerera nabi ku buryo bukomeye ese nka leta bo abana abagore ibimuga bakurikirana uburenganzira bwabo gute nicyo kibazo cyo nari mfite murakoze cyane kandi ijwi rya Amerika turabakunda nubwo tutabumva inaha muri aka gace tubamo
buriya tuzagerageza ibizashoboka byose kugira ngo namwe muzageraho mutwumva neza ndagushimiye cyane munyakazi
murakoze cyane
twakire na Gabriel uranyumva
ndabumva cyane rwose
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego nashaka mbanze ndamutse uwo mutumire
arakumva
yego cyane nongera ndamusaba kujya baba bituye leta ubwa mbere bakababwira yuko hari ikibazo kitagenda neza ku byerekeye abasegerereza nubo bagende babiture barabe ico bategerezwa gukora kuko mwiyo migwi itatu yabuze umengo harimo umugwi munini ya ubangamiwe cyane na cyane cyane abana hariho abana bamwe baba ari impfubyi hariho abandi bana nabo baja mu barabara kuvuga babwabanye nababo hariho nk'ababyeyi baja mu barabara ugasanga nk'umumama afise nk'abana bane batanu mama wabo akaja mu barabara nabo bana bakaja mu barabara bose ikintu bakora bashitse mu gisagara bagabura amabarabara hanyuma bakaza guhura ku isaha ku mugoroba yo gutaha begeranya ibyo baba barose urumva hari nk'igihe mama wabo abakiri muto abafise ingufu zo kurondera naho yoba yarabuze ukuntu arondera mugabo urumva ngira ngo ko ari kutuguruka mu mutwe kubera ibyo bintu byo gusega kenshi biratuma umuntu acika intege atagira n'umutwe wugurutse kugira ngo arondere ingene aronka kubera amahera aba yarose atamugoye jewe rero icyo nshasaba leta ikiri kirategura kugira ngo abo bana irabe ukuntu bazoba kuko n'ubundi kubasubiza muhira nta kazi bagiye gukora muhira nta mashuri bagiye kwiga bategerezwa kugaruka mu ibarabara kandi n'ubundi ntibaguma baza mu barabara babirukana bazohitamo muhira hariya muhira naho bahora baca bacika ibisuma baze birara mu mazu y'abantu biba umuntu yugaye akazi yagiye ku kazi ugasanga bakati bakiba nk'utwo mbo turi mu nzu cyangwa bagatwara n'ibindi byo babiri cyangwa bakamena n'amazu mu ijoro abo ni bacavamo abagizi ba nabi hanyuma icyumviro cyanjye cya kabiri harimo abanyokuru nk'uko yabivuze babo muganumvise ko atari benshi harimo abanyokuru nk'abanyokuru baba bakuriye ino baje kurondera ubuzimino hanyuma bagakurira ino bamugasangana abapfakazi abandi nta bana bafise babafasha cyangwa n'abafise abana ugasanga abana babo ntibabitaye bagahitamo kujya mu ibarabara gusiga kuko batagifise ingufu zo gukora cyangwa ndagwaye nk'akarorero njendi ngaha mu gisagara cya Bujumbura nko muri karitsiye zone ya Buterere abantu benshi kera bari batunzwe n'uburimyi none ubu bariko barahamara bahubaka benshi ntibasubira kuronka aho barima nibo babo nyene uca usanga basubiye mu mabarabara bakajya gusigerereza cyangwa ataratunzwe n'isuka akavuga ati jewe nta ngufu ngifise zo kujya kurima kandi nta n'agatahe mfise kugira ntereke udutomate cyangwa ntereke uturengarenga ukaca usanga kandi avuze ati nta kundi reka ngende bicare ku ibarabara ninaro nkumpa igihumbi ndagenda ngura agafu ngure n'uturengarenga nteke nta kundi akabona ko ari bwo buzima bwiwe ategerezwa kuba nkaca ngaruka kandi leta kuba yiyumviriye icyo cyumviro hamwe n'iryo shyirahamwe baragize neza kuko umengo uruja n'uruza rw'abantu mu ibarabara rugabanuka ariko ahandi naho bavuga ngo gukiza kitaguhitanya kiraguhitaniza harimo bamwe bizoba bimeze neza n'abandi uca usanga kubera ariho bari bazeye uburaro n'uburamuko ariho bari bazeye gukira uca usanga bagiye kubaho nabi hariho ibimuga nk'uko yabivuze hariho abadandazwa bariho mugabo cyane cyane nibaza yuko urwo rudandazwa rwo bakorerako cyane hanyuma bakaraba n'icyo bariko barategurira abo bana kugira ngo nabo bashobore kubaho kuko kubakura mu ibarabara ukabajyana muhira n'ubundi ata kintu ubateguriye cyangwa nimba ari bavuga bati twe tuzobashyira mu kigo tubagorore tubigisha imyuga abajya ku ishuri bajya ku ishuri aho ni sawa bazoba bagize umugambi mwiza nayo kubakura mu ibarabara ngo babajyanye muhira nta na kimwe bazoba babafashije n'ubundi bazogaruka hahandi nyine bagaruke cyangwa bavuga bati turaduze ingozi turaduze muyinga cyangwa nkakubye nyine nakubwiye ati bazohindukamo babi bisuma cyangwa bazabagirira nabo abantu bakwita amakanshi abantu ku mabarabara nuko murakoze icyumviro cyanjye cyari
urakoze cyane Gabriel ubwo dureka duhe umwanya bwana Jacques Nshimirimana basubize nk'uko mwabyumvise benshi barimo kugenda bagaruka ku kibazo cy'abantu batishoboye badashobora kubaho ku bundi buryo harimo bariya banyogokuru harimo abantu bagendana ubumuga harimo impfubyi baragaruka rero kuri icyo kintu cyo kuvuga ati ni bamanze barebe impamvu yatumye umuntu ajya kwibarabara hanyuma umwana bamubonere uburyo bwo kubaho cyangwa se na wanyogokuru udafite ikindi kintu kimutunga watawe n'abana be cyangwa se warutuye ahantu yashoboraga kuba yarima hakaba hadahari ubu ngubu cyangwa se nta n'ingufu afite urumva birabasaba ubuvugizi mwabwira iki aba bakomeje gutanga ibitekerezo byabo
murakoze cyane. Nibaza yuko by'ukuri atakwihenda kuri mwo, nibyo kandi turabyemanga, kuko muri aba bantu baba bari mu ibarabara haba harimo abantu bafite by'ukuri ingorane, baba badafite ubushobozi bwo gushobora kwibeshaho. Hano tanga nk'uburero nk'abantu baba imiryango yabo yarahonye, abantu baba bahunze mu bihe by'intambara ugasanga Kigali wenyine, abantu baba bacitse amaguru kubera ibihe by'intambara, umuntu aba yavukanye ubumuga umutuma adashobora kwirukanga n'ubuzima co kimwe n'abandi, abo bantu bariho. Ariko kandi navuze ni Leta y'u Burundi irafite ubushikiranganzi bwo gufatana mu nda. Ubwo bushikiranganzi bwo gufatana mu nda mu bibazo bujejwe gutorera umuti, iki kibazo kirimo. Nico gituma twebwe tubandanya dusaba aba babijejwe co kimwe n'aya mashirahamwe yacu, kuko nayo aza gufasha mu gushyira mu ngiro canke mu gusahiriza mu bikorwa canke mu migambi igihugu kiba cyashize imbere, kugira ngo turabe ingene iki kibazo tugiha agaciro, tugiha priorite gusumba ibindi. Kuko aba bantu umuntu ntazobugaranira mu nzu, umuntu ntazobugaranira mu makomine yabo, ntibazokwemera kwicwa n'inzara, bazopfuma bita baje mu ibarabara, ububaha abahe ububima bime mugabo bavuge bati twopfuma tuja mu gasho hako twicwa n'inzara mu mihana yacu. Nico gituma yaba amashyirahamwe gaba ubushikiranganzi bwo gufatana mu nda, dukwiye gushyira ingufu hamwe kugira ngo aba bantu kandi si benshi, mwumvise nababwiye nk'ibitigiri biheruka, abaza mu ibarabara kubera bafite ingorane by'ukuri zibatuma badashobora kwiruka n'ubuzima si benshi cyane. Sinibaza rero ko ari ikibazo kizava kinanirana cyane, haba mu gisagara, haba ku rwego rw'igihugu, kuko hariho ubwo bushikiranganzi, hariho amashyirahamwe akorera muri ibisata, ayafasha abagenda mu bumuga, ayafasha abana bari mu ngorane, ayafasha abana bo mu ibarabara, ayafasha abakenyezi bafite ingorane, ayafasha mu gushyira hamwe abantu ngo bakorere hamwe mu byo twita le groupe de solidarité communautaire. Ibyo byose ibyo bikorwa birahari, abo bantu tuzobashyira muri abo bandi, hanyuma ibigaba bice byerekana. Kuko ikindakigaruka ko cyane muri aba bantu ibigaba nibyo byinshi, kuko umuntu yatsitse ikigaba azi yuko yama yinjiza ibihumbi cumi ku munsi cyangwa cumi na bitanu ku munsi, ntushobora kumushyira hamwe n'abandi ngo nimugende muze murakotiza amahera amajana atanu cyangwa nimugende mugire umugambi w'ukorora impene, wewe mu mutwe wabona yuko izo mpene azo zironkamwe amahera inyuma y'amezi atandatu, inyuma y'umwaka, kandi yari amenyereye kuronka ayo mahera ku munsi ku munsi. Rero tukanka yuko uwo muntu ashobora kubona ati ko naronse inzira ya hafi ituma mbona amafaranga menshi mu mwanya muto kubera ko nateye ikigongo abantu, tukanka yuko ashobora kubyigisha abandi, abo bandi nabo ejo bakaza mu ibarabara, ugasanga biriko bitera ubunebwe mu bantu ntibubahuke gukora. Kuko iyo tuvuze kuja mu bikorwa bisaba ingufu, bisaba kwitanga, bisaba kuruha, umuntu aremera akaruha ko bari kwarondera ubuzima. Aba bantu basega rero nabo baba bize umugambi wundi wo kuronka ubuzima cyangwa wo kuronka ayo mahera batarushe cyane. Murumva se kuronka ibihumbi amajana atatu cyangwa amajana ane ku kwezi atarushe, kuko urumva kuruha kwiwe no gutega ukuboko nawe nyine kuruha, murumva yuko aruha kwirirwa ateze ukuboko umunsi wose biramuruhije. Ariko tukavuga tuti nitubahimirize bubahuke baje kurima ababishoboye, badandaze bakorere hamwe n'abandi, icyo badashoboye abandi babanye babo baba bagishoboye. Gutyo ingeso yo gusaba no gusega tuyice burundu, kuko ntibiri no mu mico y'abarundi, ntibihesha icyubahiro umuntu aba ariko arabikora. Hanyuma uwitwa Munyakazi yavuze ngo babagirire imigambi, imigambi irashoboka, ariko bamwe bibigaba bamwe baza gusaba kubera ko babigize umwuga n'ibizi imigambi ntacyo biba bibabwiye, barabaha n'uburyo bakabashyira mu bikorwa, bakabigisha gushona, bakabigisha korora, ariko ntacyo biba bibabwiye n'ibyo babahaye barabidandaza bakisubirira hamwe mu ibarabara. Rero iki ni kibazo twibaza ko tuzoshyira ku ingufu cyane, kugira ngo aba baza gusega babigize umugambi baje ku ruhande rwabo, kuko niyo babibandanya
kumbure abajejwe intwaro bashobora gukoresha ubundi buryo bwo kubabuza iki gikorwa kigayitse, kuko nababwiye nti mu mategeko umuntu asabiriza ntahanwa kubera ko cyicaha, mugabo bashobora gukoresha ubundi buryo bakabuza abantu babaha amafaranga, bavuga ati ntihagire umuntu azosubira gutanga amahera mu ibarabara uzo babikoze azobagizwe n'abazo ariko akwegera abantu benshi mu ibarabara. Nk'ubwo n'uburyo bumwe bushobora gutuma abantu batega bagabanuka. Ubwo buryo burakoreshwa cyangwa bwarakoreshejwe no hiye wanyu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murazi ko habaye ikibazo gikomeye cyane cy'abantu bakora badandaza umubiri bamwe bita abamaraya, kubera ko bitashoboka ko bahana abo badandaza umubiri kuko amategeko atabyemera yo muri icyo gihugu murimo muri Etazini. Baciye biga umugambi wo guhana abakiriya babo, bagafata abaza kurondera bamwe badandaza umubiri, babahanye kabiri gatatu bamwe badandaza umubiri baca babura isoko, bakaca baja kwigira indi migambi bateza imbere. Natwebwe twibaza yuko niyo byananirana yuko aba bantu baheba ingeso yo gusega abajejwe intwaro boca muri iyo nzira, bakabuza abantu batanga amahera mu ibarabara, bakababwira ati genda muyatange ku gasandugu kari ku ikomine kagombe kabe gakurikiranwa nabo nyene basega, mugabo ufite ikigongo agenda ashyira amahera ku gasandugu ku ikomine kugira ngo tugabanye abaza kurondera babaha amahera mu gisagara, bikaca bivamo n'ubusuma bikavamo n'izindi ngeso mbi nyinshi cyane.
Ayo mahera agiye no muri ako gasanduku tuvuge ko yazafasha abatishoboye kuko bo baba bafite n'impamvu ituma bajya gusaba
cyane rwose.
Twibutse abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga. Umutumirwa wacu ni Bwana Jacques Nshimirimana, ni umuyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB mu Burundi. Dusubire ku murongo wa telefone twongeye duhe ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Alphonse, uranyumva? Adolphe, uranyumva? Alphonse banza telefone ye yacitse. Alphonse, uranyumva?
Ndabumva.
Igitekerezo cyawe?
Yego. Igitekerezo cyanjye ndaramukije umutumire, ndaramukije n'abacungire dabose.
Yego.
Haro.
Yego, komeza.
Yego, natwebwe twebwe ngaha mu Burundi turashima uwo mugambi kuko byarabonekanye neza ko mbere harimo n'abifatanya n'abagizi ba nabi bakaza kwicara impande y'abajya abantu basaba. Hariho n'abantu wabona ko bakomeye bashobora gukora utundi tuntu hirya no hino, ugasanga kubera abazi ko baja gutora ibyagusa mu by'ukuri, ugasanga bagiye mu gisagara hagati mbere wabona neza ko bisa nk'ibyari byabaye akamenyero kabi. Ariko nanjye nkaba noshyigikira nk'icyumviro, hariho n'undi ahejeje kukivuga, hari hakwiye kuba by'ukuri bakaraba mu makomine, ko twe dufite amakomine atatu, bakaraba yuko ikomini imwe abarimwo batishoboye kuko baba batwi n'abenegihugu, bagatuma batware koko bakerekana neza buri karitsiye buri mutumba abatishoboye bahaba, cyane cyane muri bajya bahora baja gusaba, bakaraba neza yuko umuntu atishoboye amakashira ku rutonde nimba babadogani wabo. Hanyuma rero twabonetse bakaza barafashiriza hariya mu mitumbi iyo bari. Icyo ni cya mbere niyumvira. Hama hari icyo nashaka kubaza umutumire, none nyako bamutumire ko hari hariho amashyirahamwe amwe amwe afasha abantu bagendana ubumuga batishoboye,
nubwo harimwe bamwe babakomeye mbere bamwe bakabari babigize n'umwuga baza bagatora n'abana ahantu n'umuntu w'umumama ugasanga yagiye gutora umwana ahantu akaza kumucisha imbere mu gisagara amagashe kata guhemba mwene uwo mwana ubu mwebwe ko hari amashirahamwe yarashigikiye abo bantu bagendana ubumuga cyangwa abantu batishoboye none amahera y'amashirahamwe ahora aronka ubona yakoresha iki mu gihe adakurikirana abo bantu mbega none ayo mashirahamwe yarananiwe muragendura mukaraba koko yuko ayo mashirahamwe ibyo abayiyemeje ari byo akora amahera aba yarose ari akoresha muri ubwo buryo hamakumbure nashaka kurangiza saba yuko cyane cyane mwebwe murongo w'amashirahamwe mwudamara akorana n'amaleta kuko mudakoranye na leta rimwe rimwe na mwebwe byo barengera none mwebwe nyakuba mutumire murakorana n'iyi leta kugira ngo muze murabereka ati ngaha hari ikintu hajya hari iki icyabuze kugira mufashe bajya b'ibimuga koko bajya bagendana ubumuga bajya abantu bajya gusaba mubona koko babikwiye kuko mu gisagara agenda abantu bagendana ubumuga usanga bafite utwo badebereza badandaza utuntu ku mameza mbere nkaba mboneyeho n'akanya kuko nubasaba mwebwe cyane cyane ko hari n'ibyo mubafashamwo ntabajya mukashigikira bajya abantu bafite utwo bakora mugasaba leta bajya abantu bafite utwo bakora mukabaronderera aho bicara maze bakareka kuza barasabiriza n'imbaraga atahe bakarose hanyuma nta kuntu umweho mwoja muri abo mashyirahamwe mugategura neza imigambi mugaheza mukabasabira utuntu boherako kuko mubirukanye nabyo nyine gutyo nyine nabyo nyine numva n'ingorane mugasaba muri ayo mashyirahamwe araba abo bantu bakabaha utwo boherako murakoze
urakoze cyane Adolphe kuri iki gitekerezo cyawe ni igitekerezo kirambuye turaza kukigarukaho mu kanya twakire na Giyome uranyumva igitekerezo
ni mu Kirundo
mu Kirundo murakomeye
turashimanda mundamukize umutima cyane
rwose arakumva
byari nk'akantu k'agatekerezo nagihamanje nange none ko nk'ubu nkajya abantu basabiririza usanga ari abantu biva ku ngorane zitandukanye nko mu mihana yabo ugasanga hariyo nk'ubuntu bw'ubukene bwinshi cyane rwose buba burengera yariyo nk'abantu dushobora kuba twaraganirira bamwe muri bajya nyine ugasanga n'imvo zitabavuye ko ugasanga nyine n'ibibazo byinshi cyane rwose none nk'abo nko muri leta nk'uko arongoye neza baturikanya nk'iki nka vuba na bwango ko bo bashyira ahantu bazi bakaraba nko kuntu bo bayirigeranyije nko ku ikomini bakaraba bakabafasha by'ukunze
ikomeza hanyuma uhina igitekerezo
cyawe nyine nyagiye na mubazi none nk'ubu nk'ubu nka leta ubu bidakunze ko bo begeranyije ahantu nka leta yoba isaba iki kugira bishyike abo bantu babagwanye mu ibarabara kandi nabo nyine atari imbozi bavuye ko murakoze
urakoze cyane Giyome kuri iki gitekerezo cyawe n'ikibazo twakire na Alexi muri Madagascar Alexi uranyumva ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo tugushimiye kandi kuba wumva Radio Ijwi rya Amerika uri kure cyane
egome turayumvira kandi turashima n'ibiganiro mukunda kuduhereza biratunyura kandi biranadufasha
nuko ni byiza
ego ama ikibazo generali mfite nibyo leta yaragerageje yari yagize akigoro mugabo twagomba nagomba kubaza mbega umbura igihe mperukaho abasaba ni benshi kandi bari mu mice itandukanye mbega leta yoba yarubatse tuvuge nk'ikigo izobashyiramo cyane yoba yarateguye uburyo bukwiye bwubahereza kuko kubakura mu ibara basi kubakura mu ibarabara uko nyine ni ukuba wabateguriye uburyo bukwiye ukabategurira imigambi cyane ukabaforoma ingene bokwiteza imbere bakazo noneho nabo bagakora uko bashoboye kose kugira ngo bave mu bukene kuko basaba kubera abakenya nabo nyine cyane ari uko atamwuga bazi mbega n'icyahe leta yoba yarakoze hanyuma ikindi kibazo cya kabiri nabaza aya mashyirahamwe yageze gukurikirana abana na cyane cyane agira mbaze mbega by'ukuri barafite by'ukuri uburyo bukwiye mbega niyo bitura bikomeye kugira ngo baronge uburyo kugira ngo abo bana bave mu barabara canke mbega ko shobora gutari nk'umuntu yigenga agomba gutanga ifashanyo by'ukuri abo bana ni bene wacu nabo tuvukana abandi nabo n'inshuti n'abagenzi mbega baba bafite uburyo umuntu yoshobora guterera maze umuntu akagira akagega gashoboka umuntu wari we cashoboye akatanga kugira ngo abo bana bave mu barabara. Murakoze.
Urakoze cyane Alexi. Ubwo reka duhe umwanya noneho umutumirwa wacu Bwana Jacques Nshimirimana, ibitekerezo byaje ari byinshi, ibibazo byo biraza bisa nkaho biganisha kuri leta, ubwo leta niyo ishobora kuzabyisubiriza nk'icyo leta yakoze cyangwa se niba hari iteganya ikigo cyo kuba yashyiramo abo bantu, uburyo se bazafashwa. Mu kanya mwatubwiraga ko namwe mugitegereje kumva ingamba cyangwa se imigambi yafashwe na leta kugira ngo babonere abo bantu uburyo batazasubira ku muhanda, nagira ngo mugire icyo mubivugaho.
Murakoze cyane, ariko hari ibibazo ntaza kwishura ko kubera izo nyamukuru yuko kumbure byari kwishura neza umuntu w'umuvugizi wa leta cyangwa ari muri leta, kuko nk'iki kibazo cyo kumenya ibyo leta y'u Burundi itegekanya gukora muri iki gisata nicyo tubaza kingora kuvuga, kuko nanjye ndi mu basaba bimwe bimwe leta itegereza gukora kugira ngo iki kibazo kive mu nzira.
Leta
itegekanya gukora ibyo ba byarakozwe ndashobora kuba ndabizi nkabivuga ko kuko abariho bimwe bimwe biboneka bimaze gukorwa. Aha navuga nk'ugushyira ingufu cyane mu kibazo cyo gukura aba bantu batega mu ibarabara aha mu gisagara cya Bujumbura. Ibyo ni ibyo twese twabonye nk'uko n'abo bandi ba telefoni babibonye, muga kumenya ngo icyo bategekanya ni ikihe, ahubwo iyo bambaza icyo dusaba leta yokora kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira burundu. Murumva yuko inyishu kuri icyo kibazo idatomoye. Hanyuma hariho uwitwa Alexi niwe numvise asa n'uwa Bena Salvatori basa n'abagarutse ku kibazo cy'amashyirahamwe bashobora gukora. Rero nibyo Salvatori yavuze ati hariho amashyirahamwe kumbura mwamwe umuntu ashobora kwibaza ati none hari icyo ariko arafasha mu gusahiriza utwigoro twa leta. Ahanagire ndamuhumuriza namubwire yuko hari ibisata hafi nka byose atakintu na kimwe ushobora gukora nk'ishyirahamwe ata mugambi wa leta washyizwe imbere na leta y'igihugu uhari. Nk'ubu nk'akarorero nk'ibi byo kurwanya ugusega no gusabiriza cyangwa ibi by'abana bo mu ibarabara, iyo leta itafashe mu minwe icyo kibazo ngo ivuge ko ihagurutse kugira ngo ikure mu nzira icyo kibazo, utwigoro twose amashyirahamwe yogira bitari mu mapriorite ya leta ntacyo tumara. Nicyo gituma iyo turiko tugira ubuvugizi cyangwa turiko turasemerera tubanza gusaba nyabo na leta yuko ibifata nk'ikibazo, kuko iyo leta imaze kubifata nk'ikibazo amashyirahamwe yacu aza kunganira mu migambi iba yatunganijwe na leta. Kuko nk'ubu turiko tuvuga icyo gusabiriza, tukaba tuvuga ikibazo cy'abana bo mu ibarabara, tukavuga ikibazo cy'abana bafungwa, tukavuga ikibazo cy'abana badandazwa. Ibyo byose biza nk'uduce duto duto tuza kunganira mu migambi nyamukuru leta iba yashyizeho. Ni ukuvuga nuko mvuga imigambi ariko mu gifaransa ni ibyo twita politiki, na politiki y'igihugu yo kurwanya iby'abana bo mu ibarabara, politiki y'igihugu yo kurwanya urudandazwa rw'abantu, politiki y'igihugu yo guteza imbere agateka k'abana, politiki y'igihugu yo gushyigikirana. Ibyo byose ni migambi leta iba yashyize imbere, hanyuma amashyirahamwe yacu nayo aza gutunganya imigambi mito mito iza yinjira muri iyo migambi mikuru leta iba yashyize imbere. Kuko leta anagire mbere Salvatore yabajije n'akabazo sinzi ko yakibajije imisu yoshobora kuyiha, yabajije ati mbega none biraborohera cyangwa mwaba mukorana na leta? Nagire ndamubwira yuko leta si abashikiranganzi, leta si leta si ubutaka bw'u Burundi gusa, leta ni twebwe twese nk'abarundi. Ni ukuvuga
reka mbashimire rero ubwo
abayobozi bari imbere bategerezwa kutubera umuco mugabo abategerezwa gukora kugira ngo bateze imbere igihugu.
Ndabashimiye cyane
n'umunyamahanga wese bari mu Burundi.
Bwana nshimira Imana mumbabarire kubaca mu ijambo naha kiganiro kirangiriye. Mwakoze mwese kudutega amatwi, mwakoze namwe kuduha ibitekerezo no kubaza ibibazo muri kiganiro. Mugire ibihe byiza.